America. Ndagijwirya meke vugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi mu Burundi mwatwumvira ku mirongo migufi kuri metero 25 31 na metero 41 mu Rwanda ni kuri FM 104.3 I Kigali na FM 93.3 I Karongi kuri mikro muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Ingingo z'ingenzi mu Rwanda uyu munsi komisiyo y'amatora iratangaza urutonde ntakuka rw'abakandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Bamwe mu batarashoboye kugaragara ku rutonde rw'agateganyo barimo ingabo ki.
Ibigikurikiyeho ni urutonde nirusohoka turarega igihugu mu rukiko rw'ikirenga, ariko ntitwabikora urutonde rwa burundu rutarasohoka.
Uyu ni Innocent Hakizimana, umwe mu bakandida bigenga batandatu batashoboye guhita ku rutonde rw'agateganyo. Mu Burundi abaharanira uburenganzira bw'imfungwa barasaba ko zitabwaho kurusha nyuma y'impfu z'abagabo babiri baguye muri kasho ya Makamba. Ahandi ku mugabane wa Afurika, ishyaka ANC riravuga ko ryari rishoboye kumvikana n'andi mashyaka batavuga rumwe ku ishyirwaho rya guverinoma y'ubumwe. Ukanya ni amakuru arambuye duhereye ko hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Diane Ninenazwe.
Amakuru yatutahere ku mugabane wa Buraya hari kuhabera inama y'abakuru b'ibihugu indwi vya mbere bitunze gusumba ibindi biri mu rwitwa G7. Iyo nama yatanguriye ejo mu Butaliyano iza guhera uno munsi. Mu vyo abayobozi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, Ubwongereza, Ubutaliyano, Ubufaransa, Ubudagi n'Ubuyapani n'umuryango umwe bwa Buraya bari muri uwo mugwi bamaze kwemeranya harimo amadolari imiliyari 50 yo gufasha Ukraine muri uno mwaka. Ibindi kuri no nkuru na mgenzi wacu Thomas Kamirindi.
Intambara imaze imyaka ibiri irenga, Uburusiya bwagabye kuri Ukraine niyo iri ku murongo wa mbere kuri gahunda yabo. Batangaje ko iyi ngengo y'imari bemereye Ukraine izava mu nyungu z'umutungo w'Uburusiya ibihugu byabo byagize ingwate. Basobanura kandi ko atari impano, ahubwo ko ari inguzanyo bahaye Ukraine. Ariko kuri bo birereka President Vladimir Putin ko bose bari hamwe inyuma ya Ukraine, nk'uko Minisitiri w'Imari w'Ubudage Christian Lindner yabitangarije abanyamakuru. Ibihugu bya G7 n'iby'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi bafatiriye umutungo w'Uburusiya ufite agaciro k'amadolari miliyari 325 ashyinguye mu kigega mpuzamahanga cy'imari cyitwa Euroclear gifite icyicaro i Buruseli mu Bubiligi. Bavuga ko ashobora kunguka kugera ku madolari arenga miliyari 3 na miliyoni 220 ku mwaka. Kimwe no mu mwaka ushize, Perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine nanone ni umushyitsi wa G7 muri iyi nama y'Ibari. Hagati aho, Vatikani yatangaje ko umushumba wa Kiliziya Gatolika y'isi yose, Papa Francisco, nawe agomba kubonana na bamwe mu banyamuryango ba G7 na bamwe mu batumirwa babo. Ivugamo ba President Zelensky, Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Emmanuel Macron w'Ubufaransa, Luiz Inácio Lula da Silva wa Brazil, Recep Tayyip Erdogan wa Turikiya, William Ruto wa Kenya, Abdelhamid Tebboune wa Algeria, na ba ministri b'intebe Narendra Modi w'Ubuhinde na Justin Trudeau wa Canada, na president w'ikigega mpuzamahanga cy'imari Kristalina Georgieva.
Duce tuja muri Afrika y'Epfo, aho umugambwe uri ku butegetsi ANC utangaza ko warayishoboye kugirana amasezerano n'imigambwe itavuga rumwe nayo mu ntumbero yo gushinga leta y'ubumwe. Ibiganiro hagati ya ANC n'imigambwe itavuga rumwe n'uyo mugambwe byari bimaze iminsi. Ni nyuma y'uko ku nshuro ya mbere kuva mu 1994 uwo mugambwe binaniranye ko uronka amajwi ashobora kuwuha ubwiganze mu nama nshingamateka. Umunyamabanga mukuru wa ANC ariwe General Fikile Mbalula ntiyatomoye ubwoko bw'amasezerano ANC yagiranye n'imigambwe itavuga rumwe nawo. Yabwiye amenyeshamakuru ko imigambwe yemeye amasezerano ari yitwa DA, uwitwa EFP ugwiriyemwo ubwoko bw'abazuru, uwitwa UDM hamwe na FF Plus. General Fikile Mbalula yavuze ko hari n'indi migambwe ishika kuri 3 mito mito irimo nk'uwiganjemo abayisilamu witwa Aljama yemeye kuja muri leta y'ubumwe, ariko hari ivyo irinze gusaba bitatangajwe. Itorokanizo ihurizo ry'amakuru y'abafaransa Agence Presse rikavuga ko atankeka president wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa ari waza guca agenwa nka president wa Afrika y'Epfo biciye mu matora aza kwera mu nama nshingamateka y'ico gihugu uno munsi kwa gatanu bikaramuka bigenza uko azobatorewe manda ya kabiri naca umugambwe umukonto wesinzwe washinzwe na Jacob Zuma yahoze ari president wa Afrika y'Epfo akaba yahoze ari n'igicocoro c'umugambwe ANC uravuga ku vyano masezerano Ejuge Amerika duce tubandaniriza kuyindi migabane Irani yaraye irekuye umunyagihugu w'Ufaransa yari yarapfunze haraheza amezi 20 Louis Arnaud yatawe muri yompi n'inzego z'ico gihugu mu kwezi kw'icenda ko mu 2022 agihagarikwa yagirijwe imigumu ko n'uruhara mu myerekano yakurikiye urupfu rw'umuyabaga yitwa Masha Amini yashengeye ku myaka 22 Masha yaguye mu ibohero yarapfungiwemo muri Irani yagirizwa kutubahiriza amategeko ya Kisla urupfu rwo muyabaga rwakurikiwe n'imyerekano ikaze yabemeza ko yahitanywe n'ingaruka yihohoterwa yakorewe na polisi ya Irani. Irani yari yakatiye umufaransa Louis Arnaud umunyororo w'imyaka 5 umuryango wiwe akatari gake wateye utwatsi ivyo yagirizwa na Irani uvuga ko atakindi cari cimujanye muri ico gihugu atari inyota yo gutembera isi yose. President w'Ufaransa Emmanuel Macron yishimiye rekugwa rya Louis Arnaud abicishije ku mabwo kuruga rwa Twitter naho yavuze ko arirekurwa Ufaransa bukesha ibiganiro nigeza tomora ubwoko bw'ivyo biganiro n'inzira vyaciyemwo. Louis Arnaud arekuwe mu gihe Irani igipfunze abandi banyagihugu b'Ufaransa batatu muri rusange ico gihugu gipfunze abanyaburaya barenga 20 barimwo abakomoka mu Bwongereza mu Budagi no muri Sweden muri abo harimwo abaciriwe igihano co gupfa. Duce dusubira ku mugabane wa Afrika aho mugambwe wa Saluo Sechilima amatohoza yimbitse ku mpanuka y'indege yamuhitanye ari kumwe n'abandi bantu 8 ku munsi wa mbere mu mashamba y'inzitane ya Chikangawa. Ibindi kuri no nkuru na mgenzi wacu Edirwema.
Iryo shyaka rya United Transformation Movement UTM ryifatanije n'irya Perezida Lazarus Chakwera rya Malawi Congress Party MCP mu matora yo mu 2020. Steve Mikaya wo mu ishyaka UTM yagize ati dukeneye kumenya ukuri ku cyabaye ku muyobozi wacu Saulos Chilima. Si ku nshuro ya mbere iyi ndege yarikoze urugendo ijya mu Zuzu mu bihe nk'ibyo yakoreyemo impanuka. Uyu akifuza ko leta itanga umuco ku bibazo bitandukanye birimo niba iyo ndege yaragize ikibazo cy'ibyuma byayo cyangwa niba yarashiranywe na lisansi. Kuri uyu wa kane abayoboke ba UTM bagerageje kubuza ministre w'ingabo Harry Mukandawire n'uw'umutekano mu gihugu Kenneth Kalengoma kwitabira imihango yo guherekeza nyakwigendera Kirima ku cicaro cy'ishyaka mu murwa mukuru Lilongwe. Mikaya yashinje abaminisitiri uburangare. Kirima w'imyaka 51 azashyingurwa ku wa mbere w'icyumweru gitaha aho avuka mu karere ka Nchewu. Amakuru yatangajwe bwa mbere yari yavuze ko iyo ndege yaguyemo abantu 10 nyuma byaje kumenyekana ko umwe mu bantu bagombaga kuba bari muri iyo ndege atakoze urwo rugendo.
Komeje kumva radio y'u Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi udukurikire no kuri internet kuri www.radio.com kuri YouTube, Facebook, X na Instagram ture kuri VOA radio yacu mukanya na makuru y'iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara tuyihereye Kigali mu Rwanda. Uyu munsi hateganijwe ko komisiyo y'amatora iri busohora urutonde na kuka rw'abakandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu mu matora ateganijwe tariki ya 15 z'ukwezi gutaha. Urutonde rw'agateganyo komisiyo iheruka gusohora hariho Perezida Paul Kagame w'ishyaka FPR Inkotanyi riri ku butegetsi, Frank Habineza w'ishyaka riharanira kurengera ibidukikije na Philippe Mpayimana umukandida wigenga. bamwe mu bakandida bari batanze ibyangombwa ntibashoboye guhita mu ikubitiro kubera ibyo komisiyo y'amatora yavuze ko bibura ku rutonde rw'ibisabwa nk'uko yabitangaje. Kugeza ubu ntibiramenyekana niba hari ababa bashoboye kubyuzuza mu minsi mike ishize urutonde rw'agateganyo rugiye habona. Cyakora ku munsi w'ejo harababwijwe rya Amerika ko bateganya kurega komisiyo y'amatora mu rukiko bavuga ko uburyo urutonde rwasohotse burimo ibyo bise kutigenga. Iyi nkuru turacyayibakurikiranira turayibagezaho mu buryo burambuye mu makuru yacu ataha. Ariko reka twumve uko ku munsi w'ejo byari byifashe. Eric Bagirubusa.
Ku itariki ya gatandatu z'uku kwezi nibwo komisiyo y'igihugu y'amatora yatangaje urutonde rw'agateganyo rw'abakandida buzuje ibisabwa kuziyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu. Ku isonga haje Perezida Paul Kagame watanzwe n'ishyaka FPR Inkotanyi riri ku butegetsi, Bwana Frank Habineza w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda, na Bwana Philippe Mpayimana umukandida wigenga. Abakandida batandatu bigenga kuri uyu mwanya komisiyo y'igihugu bose yavuze ko batujuje ibisabwa. Abo barimo Jean Banda, Diane Shimarwigara, Eliman Imanirareba, Thomas Habimana, Innocent Hakizimana na Barafinda Sekikubo Freddy. Bose bagahura kuko batarabashije kugaragaza imikono 12 muri buri karere ishyigikira kandidatire zabo. Ni ingingo ikumira bidasubirwaho bagaragajwe ko ibyangombwa byabo bituzuye kuko komisiyo y'amatora yavuze ko ntawemereye gusubira gushakisha indi mikono. Avugana n'ijwi rya Amerika, Hakizimana yasobanuye ko nyuma yaho komisiyo y'igihugu y'amatora imugaragarije ku rutonde rw'abatujuje ibisabwa bwake yayitura, avuga ko yatanze ubujurire mu nyandiko kandi babwakiriye bakajya banaganira kuri telefone.
We yansubije ubutumwa butugufi kuri telefone ko bagiye kwiga ku kibazo cyacu bakadusubiza. Ariko n'isaha yananiwe kudusubiza. Mukubwa rero twe twumva yuko yagiye kubaza umukuru w'igihugu akanga ko abakandida bigenga bahangana nawe. Kubera ko abona ko dufite ingufu rero nta kindi twakora tubigikurikiyeho n'urutonde n'urusohoka turarega igihugu mu rukiko rw'ikirenga, ariko ntabwo twabikora urutonde rwa burundu rutarasohoka.
Mu myumvire ye uyu washakaga guhatana ku mwanya w'umukuru w'igihugu mu matora y'uyu mwaka hari inenge abona kuri komisiyo y'igihugu y'amatora.
Ni ukuvuga komisiyo yo mu Rwanda ishinzwe amatora mbe kikorera mu kwa kw'ishyaka rya FPR. Kuba abantu barasohotse bemerewe ku rutonde rw'agateganyo bakagereka ingingo batigeze baduhugurira neza kandi twese twarayiguyemo imikono kandi itari mu mabwiriza mu bitabo baduhaye byasohotse.
Undi mukandida wigenga komisiyo y'igihugu y'amatora yagaragaje ko hari ibyangombwa tujuje n'umwari Shima Rwigara. Hari ku nshuro ya kabiri agaragaje uwo muhate muri aya matora y'umwaka w'2024, kuko mu mwaka w'2017 nabwo Diane Rwigara yashatse kwiyamamariza gutegeka u Rwanda ntiyabigeraho. Uyu wasanga komisiyo ifite undi murongo. Mu kiganiro n'ijwi rya Amerika, Diane Shima Rwigara akavuga ko hari iby'abashinzwe gutegura amatora bakwiye guhindura mu mitegurire yayo.
Ushobora kuzuza ibyo basaba byose ndetse ukanabirenza, ariko ugasanga barakwangiye. Hakaba hari undi utarasinyishije cyangwa wasinyishije akarere kamwe cyangwa tubiri, ugasanga we baramwemereye. So icyahinduka ni uko bagendera ku byanditse, ku byo baduha, ku byo badusobanurira, aho kugendera ku bindi tutazi. Bashatse kutambuka watambuka, ariko batabishatse icyo wakora cyose ntabwo uzatambuka.
Nta mukandida n'umwe mu bavuganye n'ijwi rya Amerika wemeza ko komisiyo y'igihugu y'amatora yatangaje mu mucyo urutonde rw'agateganyo ku bagomba kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu. Bwana Barafinda Sekikubo Freddy nawe yagonzwe no kubura imikono. Mumboni ya Barafinda warugarutse ubugira kabiri mu ruhando rwa politiki kuri uyu mwanya, asobanura ko aticariyeho nyuma yo kutakirwa na komisiyo y'amatora.
Twemeranyije ko tugomba gushyirwa ku rutonde nk'abandi bana bose b'igihugu, tukiyamamaza hanyuma twese tugasishirwa n'abaturage rubanda.
Kuri Bwana Barafinda nawe asanga hari icyagombye gukorwa mu mugambi wo kudakumira abashaka guhatana ku mwanya w'umukuru w'igihugu mu matora y'uyu mwaka.
Ibisigaye rero ni ikibazo cya politike, tukanegosiya abakandida bose twese ko twatanze kandidatire, tumanuke ikibuga cya politike twiyamamaze, none dusifurwe n'abaturage bitewe n'amajwi baduhaye, bitewe n'ukuntu umuntu yagaragaza imigabo n'imigambi ye muri rubanda. Rubanda ruba ari rwo rudukiranura ruraramye, kuko nirwo dukorera, ntabwo dukorera neke akanama kabamukeba.
Kugeza ubwo dutangaza iyi nkuru, Ijwi rya Amerika ntiyari yakabashije kumenya niba mu bakandida batandatu bigenga hari uwaba yarabashije kuzuza ibisabwa. Mu bihe bitandukanye twahamagaye abategetsi ba komisiyo y'igihugu y'amatora, ariko ntibyadushobokera kubavugisha. Ntibanasubije ubutumwa twabandikiye kuri za telefone zabo ngendanwa kuri iyi ngingo. Kurundi ruhande ubwo madamu Odaga Sinzi gukuri iyi komisiyo yatangaza gurutonde rw'agateganyo kubemerewe kwiyamamariza umwanya wa perezida wa Repubulika mu matora y'uyu mwaka yashyizeho ikitonderwa. Gasinzi gwashimangiye ko ibituzuye kuri lisiti y'abashyigikiye umukandida wigenga bidashobora kuzuzwa nyuma y'itariki 30 z'ukwezi kwa gatanu. Biteganijwe ko kuri uyu wa gatanu ariko komisiyo y'igihugu y'amatora itangaza urutonde ndakuka rw'abazahatana mu matora y'umukuru w'igihugu n'ay'abadepite. Hatagize igihinduka ku rutonde rw'agateganyo rukagaruka rwo rutonde ndakuka, abakandida bakongera kugaragara mu kibuga cya politike ni nabo busanzwe bahatanaga mu matora ya 2017. N'amatora Perezida Kagame yegukanye ku bwiganze buri hejuru ya 98% by'amajwi. Ekabugira ubusanzwe ry'Amerika i Kigali.
Tuve mu Rwanda tujye mu Burundi, habaranira uburenganzira bw'imfungwa basaba ko zakwitabwaho kurusha uko bikorwa ubu. Ni nyuma y'imfu z'abagabo babiri bari bafungiye by'agateganyo muri kasho ya parike ya Makamba. Inkuru y'Ijwi rya Amerika yateguwe yifashijwemo n'abanywanyi bayo mu Burundi. Thierry Vandayishimiye ni witugezaho.
Nk'uko amasoko yacu abitumenyesha, umufungwa wa mbere yitabye Imana kwa kabiri igenekerezo rya 11 z'uku kwa gatandatu. Yari yahagaritswe bivuye ku matati y'amatungo aho yabinyakazi zone bukeye komine Kibago I Makamba. Mu butumwa bwagiye buraherekanwa ku mbuga waniro za WhatsApp, igipolisi kivuga ko uwo mugabo yapfiriye mu gasho ka paraka ya Makamba kandi ko yahitanywe n'urwakarago. Bavuga kandi ko uwo mufungwa yaramaze ukwezi muri ako gasho yaratezuriwe, ariko ko yarakirindiriye uruhusha rwo gusohoka gasho. Bukeye mu gatondo kuri uyu wa gatatu, ababyeyi b'uwundi mufungwa yari yashikanywe muri ako gasho nyene kuw'Imana igenekerezo ya cenda babikiwe ko umwana wabo yitabye Imana. Uweri yafungishijwe n'umubyeyi wiwe nk'uko wenyene abyiyemerera. Ababanyi biwe twasanze ku rugo rw'uwo muhisi kugatwenzi ka Makamba baratwiganiye icatumye umubyeyi afata ingingo yo gupfungisha umwana wiwe.
Nakomba yuko agira amukora ku mugasho kugira ngo aruhuke yikosore umwana akari mwiza n'umuntu urumva renga ko ataramwanga. Ubwo ngeso shime yarameze ntiyarimwe ni kabiri kumva yuko yirukanze kuri nyina kandi nyina natekereza kumwirukanga.
Uko kudurumbanya umubyeyi wiwe rero byari bimuruhishije kandi yari akeneye kubiruhuka.
Urumva gushikaya ntabwo yaravuga ati reka nduhuke numve n'akayaga ndamutwara mu gasho mugaho nduhuke.
Umubyeyi wa nyakwigendera aremeza ku mwana wiwe yarasanganywe indwara, ariko ko baherukanye kuwa mbere mu gasho akomeye.
Akiragenda mu gasho kuwa muko hama kuwa mbere gende nyina wiwe ntiyagenda kumuraba. Turavugana ku munsi wa mbere amagenda ataha ndamushika ari mu gasho nyene. Yego twavuganye yaragwaye ibintu bya sima byagobukanye n'ibikagomba gukumunikura, ariko aronse umuti cyaca bicuramo.
Umubyeyi mbere yari karitegura ko yoja kumurekuza, ariko gaturuturu kuyu wa gatatu yagiye yumva bamubikira ku mwana wiwe yitabye Imana. Abagiye kumuraba bamusanze mu buruhukiro bw'abitabye Imana, kandi nubwo mu gipolisi bemeza ko yitabye Imana mu bitaro ariko aravugwa na fagitire y'imiti bamuhaye canke iyicumba bamujyamitsemwo. Umwe mu bamaze gufungirwa muri ako gasho Ijwi ry'Amerika ryaramwegereye riramubaza ukagena ubuzima bw'abafungiwe muri iryo bohero bwifashe nawe yigana gira ati agasho kabi n'agashoka komine na parike bya Makamba utagira ugukurikirana urapfa kukusanga abahafungiwe bafashwe nabi. Iyo bagwaye barabura ububakurikirana n'ayo mashirahamwe aranira agateka k'abapfunzwe hari igihe bataza aho bishika no gupfugapfa. Bamwe baragwara kubera ubwinshi bw'abafungwa usanga barenze urugero. Hari abahandurira indwara abazisanganywe nabo bakabura ikibajana kwa muganga, ugasanga gasho kagenewe abantu nka 40 hari abarenga 150. Ariko mu mpimba byopfuma kuko hoho barafungurirwa, ariko naho nyine urahasanga karenganyo kubera hari bamwe usanga baronka ibifungurwa abandi ntibabironke, canke ugasanga hari n'abakoresho ibikorwa biremereye bibavuna ku giture censhi bigatuma bagwara. Ariko ubuzima bwo mu gasho ni bubi cane. Mwishamwe ntabariza riharanira agateka k'abafunzwe n'imiryango imiryango yabo Nshimirimana Jamari arirongoye arababazwa n'imfunkizo ku kagateka k'umunyororo kabakatubahirijwe umufungwa arafise uburenganzira bwo kuvugwa kandi atarasinzikara iyo sanganye indwara zidakiraho arakurikiranwa kurusha mu gufungurirwa no mu kuvuzwa atararemba muri iryo shiramwe bati ibyo gukurikirana amagara y'abapfunzwe mu Burundi ntibitunganije neza iyo amatohoza yemeje kugwa rupfu rwavuye kugwangara rw'abajejwe abanyororo barakurikiranwa bagahanwa ibyo bisaba ariko ko amategeko ahinduka
twebwe mu ishyamba nabaza tuvuga yuko amatohoza amategeko amwamwe ajyanye n'ibyo butungane ko yohinduka na cyane cyane ko iyo umuntu yitabye Imana akiri umwera atari ubwacirwa urubanza ko byo kuri wabikoze uwo mucamanza cyangwa uwo muprokrere yamupfunze dusaba ko ari we yocashumbusha umuryango kandi ko byoja mu mategeko
ababyeyi nabo bafise abana b'ibigaba batera umudugararo yashirahamwe ntabareza risaba kwitwa kibazo cotunganirizwa mu muryango
umwana yohanurwa baina senge baina rume bavyarawe base wabo bakicarira uwo mwana kuko co twagira tubwira abarundi umunyororo n'ahantu habi sahantu hanura ahubwo hatera umutima w'ubukoko mbere umuntu akaza yarinze kurusha uko yarari
ishirahamwe ntabareza hari bandanya risaba ababyeyi mu miryango ko bukwifashisha abanonoseye ibijanye n'inyifato bigaragaye ko naho umwana afise indwara yo mu mutwe wo mujana kwa muganga bakamufasha ntibihute kumufungisha kuko bashobora gusanga bishe ico bokijije
tuve mu Burundi tujye muri Tanzania mu gihe hasiga amezi make kugira ngo leta ya Tanzania ishyire mu bikorwa gahunda yo kwirukana impunzi z'abarundi zose ziri ku butaka bw'icyo gihugu harimo n'abadashaka gutahuka ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu aho muri Tanzania iravuga ko igiye gutangiza iperereza n'ibiganiro ku barundi batifuza gutaha James Joven nibyo tubwira
iyo ngingo ije nyuma y'ugwamo gwishi gw'amashirahamwe aharanira gateka k'impunzi asaba leta ya Tanzania kudashira mu ngiro umugambi wo kwirukana impunzi z'abarundi umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu cya Tanzania Hamad Masauni niwe yashikirije iyo ngingo mu nama yabereye mu ntara ya Kigoma kuri wa kane ni inama yahuje abategetsi ba leta ya Tanzania HCR n'andi mashirahamwe yita ku mpunzi mu nkambi za Nduta na Nyarugusu umushikiranganji Hamad Masauni ashimangira ko amatohoza akomeye no kumviriza ibibazo ku muntu umwe umwe bizokogwa ku mpunzi zose zizoba zisigaye mu nkambi hisunzwe amategeko agenga impunzi n'ay'igihugu nyuma yo gutahukana impunzi zose zidashaka gusobanura neza impamvu zikomeye zatumye bahunga
sisi kama serikali wajibu wetu kuendelea kuelimisha wakimbizi kuhusu umuhimu wa kurejea nyumbani katika kuleta maendeleo
twebwe nka leta ya Tanzania ni ngombwa ko tubandanya guhimiriza impunzi gutaha kujya kubaka igihugu cyabo bikiriye mu nama nyabutatu yabaye mu mwaka uheze twasanze igihugu cy'u Burundi gitekanye ku bw'ibyo impamvu zatumye bahunga zaraheze gutyo leta ya Tanzania itegekanya gukora amatohoza y'impamvu zatumye bahunga ntitwasanga zidakomeye tuzobatahukana bose
kuwahoji ndugu zetu wakimbizi kutoka Burundi kwa nini wanasita kurejea nyumbani na kupima sababu watakazotoa kama zinawapa sifa ya kuendelea kuwa wakimbizi na kisha kufanya maamuzi sahihi kama nchi
ikindi umushikiranganji Masauni ashimangira yuko kiringo cyo gutahukana ku bushake impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu cya Tanzania kizorangira mu kwezi kwa cumi uyu mwaka turimwo leta y'u Burundi ya Tanzania na ASEL babyemeranye mu nama nyabutatu yabaye mu mpera z'umwaka uheze
sisi kama serikali ya Tanzania hatuoni sababu yoyote ya kuongeza muda wa hamasishaji kama ambavyo tulipanga na kukubaliana
twebwe nka leta ya Tanzania dusanga ata mpamvu dufise yo kongera ikiringo cyo guhimiriza impunzi gutaha ku bushake icyo gikorwa ntikizorenga uyu mwaka nyuma yo kubatahukana ku nguvu nk'uko twabipanze mu nama nyabutatu izi ngingo turiko turafata ntuzibone nk'uko twanka abarundi siko biri gusa neza tuzabikora twisunze amategeko y'igihugu amategeko mpuzamakungu agenga impunzi
sana aidha utekelezaji wa maazimio yetu leo itazingatia sheria za ndani sheria za kikanda na sheria za kimataifa ili kuhakikisha kuwa ndugu zetu wanapata suluhisho la kudumu kwa usalama na kwa heshima
gusa misi yose impunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi za Nduta na Nyarugusu zihamagarira leta ya Tanzania gukurikiza amategeko mpuzamakungu agenga impunzi
leta ya Tanzania nukuri twayisaba itwunko yatwakiriye itwumvirize amaborogo yacu itwumvirize ivyacu kuno bimeze ubuzima bwacu nkuko ari umuvyeyi kuko umuvyeyi iyo akiriye umwana amwakira umwana kugira ngo amubungabunge amutunge mu gwaneza ingorane zose ashobora kuba ko bashobora kuyane kuzibona none mwumva nkuko yatwara nkuko batwakiriye badukunda nibadukundi ubuzima bwacu batugwanire nkuko babishavye uko byuko botugwanira
mudufashe kabisa muraho kuntu mutwihweza ikibazo cyacu kije mu ngiro kuko mu Burundi ndugendayo kandi ngaha naho umutekano ntiwifashe neza
ibyo kandi byasabwe n'ubusanzwe n'andi mashyirahamwe aharanira agateka k'impunzi umugambi wo gutahukana impunzi z'abarundi ku bushake watanguye kuva mu mwaka w'ibihumbi 2017 leta ya Tanzania iri mu migambi yo gutahukana impunzi zose isigaye mu nkambi za Nduta na Nyarugusu yumvikanisha ko amahoro yagarutse mu Burundi kuva mu gihugu cya Tanzania James Jovini ku bw'ijwi ry'Amerika
Ugusoza tugaruke hano muri leta zunze ubumwe za Amerika mu nkuru zihariye zisobanura birebana n'amatora yo muri uyu mwaka muri iki gihugu urwango n'urugo mu bigenda byiyongera bizagira izihe ngaruka ku matora y'umukuru w'igihugu yo mu kwa 11 Thomas Kamilindi nibyo atubwira
Southern Poverty Law Center SPLC mu magambo ahinnye ni ikigo cy'ubushakashatsi n'ubuvugizi mu birebana n'uburenganzira mboneragihugu civil rights mu cyongereza cyangwa droit civil mu gifaransa ifite icyicaro gikuru mu mujyi wa Montgomery umurwa mukuru wa leta ya Alabama mu majyepfo y'igihugu mu cyegeranyo yashyize ahagaragara mu ntangiriro z'uku kwezi kwa gatandatu ivuga ko mu mwaka ushize w'ibihumbi 2023 hariho imitwe itemera guverinoma 835 yavuye kuri 72 mu bihumbi 2022 yiyongeraho rero indi misha 133 naho imitwe igenda ibiburwango yari 523 mu mwaka w'ibihumbi 2022 yiyongeraho indi misha 72 igera kuri 595 mu bihumbi 2023 yose hamwe uko ari 1430 igizwe ahanini n'abazungu bumva ko bagomba kuba hejuru y'abandi nkuko abashakashatsi b'ikigo SPLC babisobanura imvugo imyitwarire ibikorwa ubuhezanguni n'ingengabitekerezo by'iyi mitwe yose byibasira cyane cyane ku isonga abitwa LGBTQ+ aba barimo abakundana bahuje igitsina n'abihindura igitsina bavukanye iyi mitwe ntisiga inyuma kandi abimukira abadasangiye ibara ry'uruhu n'abayoboke bayo n'abanyakamwe mu myemerere mu kiganiro yagiranye n'ijwi rya Amerika RG Cravens umushakashatsi mukuru wa SPLC asobanura ko iyi mitwe igenda irushaho kujya mu bya politiki ifite umugambi ishaka kugeraho
Extremists, those who oppose inclusive democracy, spent the last year.
Abaheza nguni abo badashaka demokarasi ihuza bose bamaze umwaka bacengeza amatwara yo kwigomeka ku gihugu bakuririza urwango ko ariyo nzira nyayo bigisha ko guverinoma n'andi moko bahora babagambanira bagambiriye kandi barimo baritegura kwangiza amatora twimirije imbere kurwanya ubudasa no kurwanya uburenganzira bwa bose bwo gutora no kurwanya demokarasi
ubwanyu
President Joe Biden, kandida w'ishyaka ry'abademokrate, yemeza ko uwo bahanganye Donald Trump abifitemo uruhare kandi ko ari we ushobora kubambira urwango mu matora yo mu kwa 11.
Sinzareka Donald Trump ahindura Amerika igihugu kitemera ubupfura n'ikinyabupfura kitubaha abantu. Nzavumwe nindeka Donald Trump ahindura Amerika igihugu cyuzuye umujinya, umubabaro n'urwango.
And I'll be damned if I'm gonna let Donald Trump turn America into a place filled with anger and resentment and hate.
Trump, kandida w'ishyaka ry'abarepublikani, ntahisha ibitekerezo bye ko ashyigikiye imwe n'imwe mu mitwe iri ku rutonde rwa Southern Poverty Law Center, SPLC. Urugero ni nk'uwitwa Moms for Liberty. SPLC ivuga ko uyu mutwe uri mu rwego rw'iyabahezanguni itemera guverinoma, by'umwihariko itemera uburezi kuri bose mu mashuri.
The radical left is even slandering Moms for Liberty.
Abaheza ngundi bo muharanira impinduka zijyanye n'igihe tugezemo barasebya Moms for Liberty mu byo bita imitwe y'urwango ngo muri umutwe w'urwangora muranyumvira namwe ngo Moms for Liberty ni umutwe w'urwango koko.
Can you imagine Moms for Liberty hate group?
Ijwi rya Amerika yasabye ikiganiro na Moms for Liberty ariko irishyira hamwe ryanze kuyivugisha. Gusa rero abakurikirana uko uru rwango rwa politiki rugenda rwiyongera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika barasaba abakandida kwirinda gukoresha imvugo ya rutwitsi kugira ngo itazavaho ibyara urugomo n'ubwicanyi muri iki gihe gisatira amatora yo mu kwa 11.
Nshuti mukomeje kudutega amatwi amakuru twabagezagaho kuri aya manywa n'ahatu yasoreje. Mbashimiye mwese ko mwabanye natwe mbararikira gukurikira ibiganiro byacu biri imbere. Duhereye ku kiganiro muri Sanga mukanya saa 10 z'i Kigali n'i Bujumbura kuri mikro mwari kumwe na